Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Alice Akimana.
Amahoro iwanyu bakunzi b'amakuru ya Radio Nzamba gateka kawe. Kuri ku munsi wa kane igerekezo rya 2022 rusama umwaka w'2022. Ndabayikaze muri ano makuru nayo akaba ashimikiye kuri izi ngingo nkuru nkuru zikwekira. Imvugo zinyuranye nizo zigaragara mu nsiguro zatanzwe n'umukuru w'igihugu ku mvo zatumye ishyirahamwe Onatere rikora rihomba. Evariste Ndayishimiye abyagiriza abakozi b'iryo shyirahamwe akongera akabishyira ku bayobozi bakuru bagiye barahabwa amabanga yo kuyobora iryo shyirahamwe rya leta rijejwe gutumana kw'amakuru. Amapikipiki agera ku 20,000 nicyo gitigiri gitangwa n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko ari yasaba uruhusa wo gusubira kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura. Jarvin Dirakobuca yemeza ko rusansuma yakozwe kuri aya mapikipiki adakora urudandazwa yaranzwemo amahinyu. Abaforoma bo mu Burundi basaba guserukirwa ku rwego nshikiranganje mu gisata cy'amagara y'abantu. Ibyo nibishikirizwa na sendika sinapa y'abakozi b'ubwo bushikiranganje bakabisaba mu gihe amafungo ahimbaza kuri ino gerekezo rya 12 rusama umunsi mpuzamafungo wari wo muforoma. Indo nido ry'aya makuru ni mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Duhereye mu makuru ajanye n'ibijanye n'umutekano. Umukenyezi w'imyaka ya baba 60 azwi ku izina rya Maria Rosa Ntiranyibagira wo ku musozi Nyanza Tubiri zone Maramirundi na komine Busiga yaraye yishwe acumizwe mu gita mu ijoro ryakeye buca ari kuri uwa kane. Inkuru ziva kuri uwo mutumba Rucaca herereye zimenyesha ko yishwe na muramu we Gaspard Bizimana, bikavuga ko yoba yamwishe ku ngo z'uko mwene wabo ari nawe mugabo w'uwo yishwe yari yiciye igiti mu itongo ry'uwo Gaspard Bizimana yagirizwa ubwo bwicanyi. Musitanteri wa komine Busiga Joseph Nahimana agasaba abo arongoye kubabanura n'umukozi w'ikibi mu kwihanira. Igipolisi kikaba catanguye kurondeza uwo mugabo ngo kuko ageza gukora ico caha yaciye atungwa nayo yameze. Imvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku kibazo c'ishirahamwe Onatere isa n'iyirimwe ibihushane ku bijanye n'icatumye iyo shirahamwe ryo gutumatumana kw'amakuru rya leta rihomba. Hamwe avuga ko biva ku bakozi n'inama nshingwantwaro bagiye bariha uburusho kugeza aho basanga bariye inyungu n'umutahe by'ishyirahamwe. Ku rundi ruhande akavuga ko iryo shyirahamwe ryahomeshejwe n'abagiye baragenwa ngo barirongore nabo bagaca baheza bagaha akazi inshuti zabo hamwe nabo mu migambwe baje bavamwo. Ibyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uwa kabiri mu kiganiro n'abamenyeshamakuru. Inkuru twateguriwe na mwenzi wacu Beni Akiserakana.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko ishyirahamwe Onatel yamaze kumenya imvo n'imvano y'icatumye rihomba. Yamenyesheje ko ikintu nyamukuru catumye iryo shyirahamwe rya leta rihomba ari uturusho abakozi nabo mu rwego nshingwantwaro bagumye biha kugeza aho basanga barariye inyungu n'umutahe by'ishyirahamwe. Ibyo akaba yabishikirije mu kiganiro n'abamenyeshamakuru co kuwa kabiri kuyindwi turimwo.
Nabwiye sinzosubira ayo mwariye nobwira abanyagihugu yabishutse ntayo mwobishu kuko bari inyungu n'umutahe. Ibyo bintu ndakurikira na ndabivona imvano kubera amasosiyete ajya yegamiye leta atanumwe yakurikirana ngo bamenye ko bahoze cyanke bunguze baca barya muri azokumviriza 13e memoire ngo abantu bakarusho kumwaka 13e memoire nkuko bari kubagabura dividende kuko bararaba ati none iyi nyungu tuyishira he concedant bisase gashite idesida tantieme ameza ngahe ameza 6 abakozi duce tubaha 14e memoire 13e memoire 14e memoire ameza 3 ya nyungu yose irariwe inyungu n'umutahe gushika bitembagara vyose.
Nao biruko umukuru w'igihugu aragwa akagaruka akavuga ko ahubwo iryo shyirahamwe ryahombejwe n'abagiye baragenwa ngo barirongore mu guhakazi abantu bakomoka mu miryango yabo bene mu migambwe bene kurongora iryo shyirahamwe baba bakomokamwo.
Hari ikintu cyitwa gutanga akazi amubona muri iyo minsi yaze ntibyari byoroshye nje kuba ndeje hajya ahantu mveho nta yakazi n'abantu 10 yabayigenzi banje n'inshuti zanje ntaravye umushahara aho bazokura mugabo wagaca yinjiza mbere tuye burya rero ntiwe ndaje hirya no hino jenga yuonye na unateri yene atembaga haje ama frodebu akawa deje wa unateri yafuka none jewe nuhara ama porona wonye ene mulio unateri nzima naga chama shire mwana wa frodebu frodebu ila jiri yesere defudete na ila aji deje chamo sanile defudete none jewe nza kutuara ahanuhara wa frodebu na wa porona gusa sishira mwana waje na aji na waga chashirabu uundi mudeje yaza aga shirabu nibara abze bose nilemezi nichoye tuwa mwona bose bahurumbira murajama sosiete kube aliho alijo kurja bza gusabiri atachamira
Umukuru w'igihugu ayiraza avuga ko ishyirahamwe Onateri ryishwe n'abakozi baryo akizera ko amwe iryo shyirahamwe ryoronka abakozi beza hatarindi ishyirahamwe mu Burundi yo rirusha itunga
urakenuye Beni Akserakana Umukuru w'igihugu rero ngo ntiyarakwiye gufatira mu kibunga ibituma ishyirahamwe Onateri ritagikora neza ibyo bishyikirizwa na Erari n'ibizi yigeze gutwara sendika y'abigisha kubwiwe ngo leta yarikwiye gukora amatohoza ku byatumye iryo shyirahamwe rihomba mukuraba uruhara rw'umwe wese na cyane cyane inama nshingamateka isanzwe ifite igikorwa cyo kwitwararika amatungo y'abanyagihugu hagutera ubwoba abakozi b'iryo shyirahamwe dukurikire Erari n'ibizi
kubwanje icyo nuhanura nuko leta uhereye ku mukuru w'igihugu kuko ari wa majenisi bivuga ko boreka gufatira mu kivunga ibituma ayo mashyirahamwe ahomba nibicare bakore igikorwa cy'ubuhinga gitumbereye gutanga inyishu ku bugene amafaranga ava mu makuru y'abanyagihugu ahomba kandi yari yaje gutunganya amashyirahamwe gufasha igihugu yubuteza imbere igihugu naho bavuga ngo Onateri canke ari amashyirahamwe za rigidezo n'izindi ngo turiko dukora gihomba ngo kubera abakozi kubera amasindika ntibatumye mutoka abakozi ntibatumye urutoke amasindika kubera nayo nyine yifuza yuko bakora mu mashyirahamwe atera imbere yunguka nibagire rero isuzuma basuzume neza ibituma ayo mashyirahamwe yahombye barabe uruhara uruvuye ku bakozi barabe uruhara ruvuye ku rutijya nama nshingwa ntwaro azo zategerezwa gucungera ngene amashyirahamwe atunganywa barabe uruhara rw'abayobozi ku rugero rwo ariko rwose mugabo cyane barabe n'inama nshingamateka wumva rero aho guhagarara ku iterabwoba by'abakozi nta mpamvu ntibazosubira gushyira amahera muri Onateri ukamenya na gasinde bariko baratera abakozi aho gasinde bariko gatera bene gutanga imitahi cyane cyane n'abanyagihugu barisha amakuru n'abanyagihugu barindiriye yuko ayo mashyirahamwe atera imbere akabateza imbere n'igihugu cyose ahubwo cyane cyane bateza imbere bahimirije ayo mashyirahamwe atagengwa n'imigambwe ayo masindika ayo mashyirahamwe akora ku byerekeye intwaro ibereye kugwanya ibiturire nama n'inama nshingamateka igira inguvu zo gukurikirana ibikorwa bya leta kuko n'igihugu ariko aravuga yuko ayo ari amashyirahamwe arimwo uburyo butagira iburaba kuje kujya ibya gusa ibyo byose ngo n'uruhara rw'abatwara igihugu uruhara rw'abatwara igihugu rero niko ba kuje ku maradiyo gutera ubwoba abakozi no kuvugira muri rusange mu kivunga niba ari uruhara rw'abantu bajeje gutunganya ayo mashyirahamwe amasendika bayarekure kuko amasendika duhereye kuri yo Onateri nyine yafatirwa mu boko imugongo n'abatwara ayo mashyirahamwe batwara amashyirahamwe bahashyizweho n'umukuru w'igihugu bakabata mu mvuto bakabita amazina batiyitwa kugira baburabuze ntibashobore gucungera ingene ishyirahamwe rikorera tunganywa
tukiri muri ico gisata c'ubutunzi abakozi b'ishyirahamwe rihengura isukari sosumo ngo ntibazi ko ari abakozi ba leta byashyikirijwe kandi na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu hari muri ico kiganiro yaremesheje kubamenyesha amakuru ku munsi wa kabiri yavuze ko atumwe ngene iryo shyirahamwe rishobora kwitwarira urwego rwa leta nka OBR kandi inyungu sosumo ironka ari ya leta mubirize umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
umunsi umwe nabonye sosumo iri kwiburana na OBR ngo OBR yayitoje amahera iregare nuvuga abakozi ba sosumo ntibazi ko ari aba leta bazi yuko ari sosiyete prive ibereye hariya hanyuma erega icyo gihe naje kubera sinabibwa bibone je ndiga hajya ndashobora kumara umunsi ata muntu n'umwe ambonye n'abana nkaguma muhira nkavuga nti uno munsi ndiyugarana ushika mu ijoro ndiko ndiga gusa kuko sinumva igituma Burundi bukenyeze nawe wontera mu rushinge ntabyo rumva byarase ko ndabyumva nkaraba nkabona ayo mahera none sosumira ziko nijya nyungu ari ya leta
ngo nibisanzwe kwishyirahamwe ryabi rya leta canke ry'abikorera ibyabo ryitwarira irindi kuko ngo ishyirahamwe ryose riba rifise amategeko rigenga uko niko umushingwamanza Ive Runyagu umuhinga mu bijanye n'amategeko agenga urudandazwa abisigura inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavugiye ko adatahura ingene ishyirahamwe rya leta ryitwarira irindi uyo muhinga avuga ko uko kudatahura kumwe amategeko y'u Burundi ngo bishobora kubera intambamyi abacamanza mu mwuga wabo kuri kira umushinga manza ibirunyago
yatanze akarujo ko atangazwa cyane n'ingene ishiramo nka susumo rishora kwitwarira Robert nibaza ko mu byukuri hariho kutatahura kumwe ico bita mu mategeko la personnalité morale no kuvuga ngo nububasha amategeko aba yashizeho ajya amashyirahamwe nyine ayo mategeko aba yatanze ububasha amategeko aba yatanze kuri ayo mashyirahamwe kugira ngo ashobore kugira uburenganzira cyo kimwe n'abantu donc les droits ariko kandi ashobore kugira n'icabazwa no kuba les obligations iyo personnalité morale rero kandi iba yanditse neza cyane mu mategeko ari naco gituma umuntu asomye nk'amategeko arishiraho be nayo nyine ubwayo nk'ikigo cya leta hari itegeko rishiraho kandi usanga iryo tegeko riyiha ubwo bubasha bwo gushobora kwigenza nk'umuntu Robert ubwayo cyo kimwe na sosumo nyine nk'ishyamwe na nyine n'ahari rya leta ariko naryo nyine hari itegeko rishiraho naryo nyine ryayihaye ubwo bubasha bwo kuba ishyirahamwe ryigenga ibi turiko turavuga bya notion ya personnalité morale n'ibintu mu by'ukuri abanyeshuri biga muri kaminuza mu myaka ya mbere y'amategeko mu myaka ya mbere ya muri za ekonomi muri za isco ahantu hose n'ibintu bahera ko bose nama n'ibintu novuga ngo umuntu acinjira muri kaminuza ategezo kwiga muri mu cigwa bita kenshi introduction à l'étude du droit n'ibintu bisanzwe cyane gutahura ko iyo personnalité morale hari ibyo bijana donc harimo uburenganzira bwo gushobora kwitwara mu butungane no kwitwarigwa numva mu byukuru mengo ni ibintu byari bisanzwe cyane ku muntu wari wese kugira byumve ariko mbona umengo bisigaye bigoye ku buryo nibaza ko n'abacamanza mu byukuri bafite ikibazo gikomeye cyane muri ino minsi naho nkumbure batakubaho kandi babivuge
inzamba
tubandanye ano makuru mu gisata cy'amagara y'abantu mu gihe amakunga y'imbaza kuri uwo wa 12 Rusama umunsi wahari w'abaforoma ku isi sendika y'abaforoma y'u Burundi SINAPA irakeza abaforoma ku gikorwa bakora ku munsi ariko ikababazwa n'uko uwo mwuga utigera utera imbere mu Burundi Merasi Hakizimana arongoye SINAPA asaba leta gushyiraho urwego rw'abaforoma no gushyiraho ubuyobozi waserukira mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kurikira
nta gateka gakwiye abakora uwo mwuga bararo turafise abaforoma bize ibijanye n'uwo mwuga kuva ku mashuri mato mato gushika ku mashuri ya kaminuza mbere na ya yandi mashuri yandi amwe janye na za matere mu rurimi rw'igifaransa canke za doktora turabafise mugabo abize uwo mwuga nta gaciro baronka kuko uko umwuga wari umeze ukivuka ngaha mu Burundi nko mu myaka igihe cyo kwikukira ukorwa n'abazungu aho bakoresha abaforoma batize nuno munsi niko tugishaka ko babikora kuko uwize uwo mwuga ntatera imbere ntashobora gutera imbere ngo aboneke bamuha agaciro aje imbere y'abandi babone yuko ari umwuga wubashwe aha novuga nta na politike y'uwo mwuga ihari kubereka ta politike y'uwo mwuga ihari nuko nabiza bagatera imbere iyo baje tugatezwe imbere kuko uno munsi umuforoma umenga arafite urubibe ntarengwa kugeza mu ivuriro inyuma y'ivuriro umenga nta handi hantu ashobora kuronka ama responsibility nta mabanga akomeye bashobora kandi kumuzereza haba mu rwego rw'intara mu rwego rwa district tutavuze no mu rwego administration centrale ikindi no kwirengagiza kuvuga nuko mu ngingo nyinshi zifatwa usanga hafatwa ingingo zibaraba mu gaca usanga ntibari
igikorwa cyo kwandika amapikipiki amakinga n'amatukutuku y'abikorera utwabo ku giti cyabo cyaranzwe n'amahinyu menshi ibyo bigashikirizwa na Gervais Ndirakobuca umushikiranganji w'intwaro y'agati mu gihugu hari mu nama yagiranye kuri uyu wa mbere n'abajerwe intwaro mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo barabe uko rusansuma yagenze ibyo byuma umushikiranganji Ndirakobuca akabona nyabona ko uko rusansuma yakozwe bibonekeza ko hari n'ibindi byuma byasubiye kwandikishwa kandi bisanzwe byarankiwe gukoreshwa mu gisagara hagati cya Bujumbura tumwumvirize
hari abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde mu byo kuyinguruza bifuza yuko twoguma mu kajagari muti kubera iki ku biharuro byakozwe kubaje kwisansumisha twasanze ibiharuro twashikirijwe n'ababikoze ibyo byuma bitabwo uburenganzira bwo kugendera mu gisagara cya Bujumbura byitwa ko byikoreshwa na bene ibyo bijya cy'amafaranga twasanze ari amamoto angana igihumbi n'amajana umunani na cumi na zitatu. Tuca dusanga amakinga ya siporo ibihumbi cumi na bitatu n'amajana indwi na cumi n'imwe. Tuca dusanga twa dukinga dufise imoteri tumwe bita Jeho Kuki dusanga n'ibihumbi bitanu n'amajana umunani na mirongo irindwi na zine. Iki gisagara twese tukibamo bajya kuba musaneri bari ngaha, abashefu de zone bari ngaha, tubazaje twebwe baje ku mutekano bari ngaha. Ibi byuma biriho muri iki gisagara cya Bujumbura carihe ni vya bindi nyene vyagarutse kugira kongera kwisanzumisa ngo vyatwabisanzumye ubwa mbere yuko tubirungika mu mazone twa twavuze. Twicaye ngaha rero nk'abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro y'ibiharo rero duteke imitwe rero dutore ibyinyegeje inyuma ibi biharo agaduce tugira ingingo dufashe.
Inkuru ya nyuma y'ano makuru abanyagihugu mu ntara ya Rumonge baridogera ishyirahamwe Regidezo bakavuga ko iminsi igira ikwiye n'itanu batagira umuyagankuba bakabona ko uruhombo ari runini basaba Regidezo gutorera umuti icyo kibazo. N'inkuru ya Vanessa Muiteka.
Amakuru redu inzamba ikura mu banyagihugu bo ngaho mu ntara ya Rumonge atumenyesha ko kuva kuri uno wa mbere w'inundwi atamuyagankuba wa Regidezo hari muri iyo ntara yo mu bumanuko bw'igihugu. Abo banyagihugu imirimo yose yaba iya leta canke yabikorera ivyabo ikaba yarahagaze. Abafise ivyo babika mu mafirigo nk'inyama, amata, ivyamwa n'ibindi bavuga ko uruhombo ari runini kuko ivyo baboreyeko. Ike nico kimwe n'abakora umwuga wo gusudira canke abandika nabo nyene ntiborohewe kubera iryo kina ry'umuyagankuba. Abituri ivyo bisata bakavuga ko batumva ibiriko biraba kuko batonda bagataha badatunganyirijwe nk'uko umwe mu banyagihugu abivuga.
Amatara amaze iminsi kuva ku wa mbere amatara ntashobora kuza ntaza ajinaho amara iminota ibiri cyangwa itatu agaca asubira akagenda. Kuva ku wa mbere rero hariho ibikorwa byinshi byahagaze, abantu baratonda n'ibyo bakaja ku mirimo, ariko imirimo ifata isaba umuyagankuba yose arahagaze. Abanyagihugu barashobora kwirirwa umunsi wose barindiriye yuko amatara aja mugoroba saa mbiri cyangwa saa tatu bagataha bahaburanirwa bahebuye. Rero ntibyoroshe, ikibabaje ni uko ariho nk'ibintu bica bibora, inyama, imboga, amasamagi hariho ayabikwa mu mafirigo acabora. Rero twebwe turasaba yuko Regidezo itora umuti w'iki kibazo kuko kirazaje ishinga abantu, biraboneka yuko bitoroshe na bukebuke.
Ibyo navyo bikaba bije byunyurwa n'ikena ry'igitoro bituma atama amamashini akoresha igitoro. Abanyagihugu bakaba basaba ishyirahamwe Regidezo gufata mu minwe icyo kibazo kugira imirimo isubire gukora. Uruganda rwa Radio Inzamba rwahamagaye kuri telefone uwurongoye igisata cya Regidezo mu ntara ya Rumonge kugira atange umuco kuri icyo kibazo, ariko ntitwashoboye kumuronka.
Urakenuye Vanessa Muiteka no kuri ino nkuru ivugwa mu ntara ya Rumonge. Duciye dusozera ko ano makuru ndabashimire kumwe duteze yombi. Alisa Kimana mwari kumwe, ndabifurije umugoroba mwiza mwese, naho ubutaha.